Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Tulikigine kerezo jashumi nungu nani gitugutu umaka wembeviri na merungiwe na gata tu tutinami wa genzi mwiko mkulikia na radio Nzamba agateka kawe ndabaha ingiriwe wini wa mganya ugo kulikia makuru mkirundi akabagitu wenizi ngingo mhuru mhuru zikulikira umugami okoro limuavu umushikira nganjiwe nwawe hagati mugihugu aliku hamagarira avateri limuaro kuwa kunzego dohe jirugushika kwa tuwa libo hasi so umugami wa wanyagihugu ni nyabu na umugami umukuru wigihugu Evariste Ndayishimiye ashaka kwikorera ubudandazwa abicishije mu gukoresha abanyagihugu ibyo bikavugwa na Frederic bamvuga inyumvira arongoye na Nice fo Harusha aho avuga ko uwo mugambi ari uw'igikenye. Inyuma y'imyaka 30 umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe n'ubundi bwicanyi bwakurikiye ishyirahamwe ase genocide Cheri Moso igisata cya Canada kiracarindiriye ubutungane kuri abo bose babuze ababo muri ubu bwicanyi. Ase genocide Cheri Moso ikaba yishimikiza amatohoza yakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryemeje ko ubwo bwicanyi yariho nyabwoko ryakorewe Abatutsi. Muraza kubikurikira muri ano makuru. Imwe mu miryango y'impunzi z'Abarundi baba mu ikambi ya Rusenda muri Congo iharanira intwaro rusangi iri mu kangaratete. Inzu zigera ku 300 zarasambuwe n'imvura imaze iminsi ibiri igwa, bakababazwa n'uko gushika ubu atabategetsi barabagarukirako. Aya n'ayandi ni mu kanya sangwe ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu makuru ajanye n'ubutunzi. Urwandiko rw'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano rutegeka abajeje intwaro korora inkwavu n'imiburiburi zitanu kuva ku bajeje intwaro hejuru gushika hasi vyerekana neza ko uwo mugambi ari uw'igikenye kandi atari uw'abanyagihugu. Ivyo bivugwa na Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari ishegera c'umukuru w'igihugu arongoye n'urunaliste fo Harusha. Kubwiwe iyo aba ari umugambi ugenewe abanyagihugu si umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yari kuwusigura, wari gusigurwa n'umushikiranganji ujejwe igisata c'ubworozi. Kubw'uwo munyepolitike uwo mugambi n'uwo mukuru w'igihugu ashaka kudandaza akabicirisha mu gukoresha abanyagihugu. Tega amatwi Frederic bamvuga inyumvira.
Bagiye gukoresha inguvu kuki? Kuko bavuga bati n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yanditse ikete aryandikira baburamatari wa mstanteri bahimereza abanyagihugu ngo borone intwaro. Ni kuvuga bigiye kujamo inguvu hajemo ngo na polisi y'abasoda bose bahimirize inguvu. Ni kuvuga utazobigira akurikiranwe usange umunyagihugu kandi asubiye kwinjira mu kangaratete kubera uwo mugambi. Mbe ni kuki batari umugambi ngo berekane ababijamwo ari vyukorora n'ubushikiranganji baje bawujeje ubworozi n'uburimyi nibo bagira uwo mugambi kandi nibo bagenda kuwusigurira abanyagihugu bakerekana inyungu z'umunyagihugu naho inyungu ziwe zitoba. Hanyuma bagaheza bagafata iyo nzira mugabo bagiye bagiye inama. Ica gatatu ni umugambi umukuru w'igihugu aja kurondera kudandaza. Kera umuntu yitwa yari umushikiranganji yitwa Komanda Ndayahoze yari yari umushikiranganji aje kumenyesha amakuru igihe cyo kuri micombero za 38 niwe yavuze ati turabona ikigiye kwica revolution yacu, ati harimo ngo ko abakuru bose bagiye ibintu byo kudandaza. Iyo umukuru agiye kudandaza aca ibibanga yatorewe kuki kimurazishinga si imibereho y'abanyagihugu, ni imibereho yiwe. Kandi usanga ashira inguvu nyinshi mu byerekeye iyo migambi yiwe kudandaza kuronka amahera, agashira inguvu nke mu byerekeye kurongora igihugu. Kira noneho haranditswe yuko umukuru w'igihugu amaze gutorerwa abantu bo kurongora igihugu nta bindi ajamo narongora igihugu. Ibyo rero by'ukurora inkwavu ni mugambi wiwe, si umugambi wa leta. Muri icyo gihe arimo arondera kudandaza kudandaza nawo n'ibijyana no kurongora igihugu uko tawitwara ari kinyungu zawe abanyagihugu gaheba kandi ntasubira kuvuga ngo abanyagihugu abanyagihugu ibaza afise arimo babitera na niyumva yuko ari ndagira uwo mugambi ntabaje utere ubaza abanyagihugu na n'utazoro nkizo nkwavu azozigura iki mbega utazoro nkaziraza azahazororera bizogenda gute ko ari abantu bakibera mu byatsi izo nkwavu zoja mu nzu nabaje mu nzu arabane n'inkwavu na nibyo byose arabimenye yaravye nta byanzi jewe nagira ngo mvuge nti aba bantu baturongora ndarasaba bikubitagashi bamenye Burundi aho bugeze boye kuza barongera ibibi mu bindi imigambi kugira kamaro abanyagihugu si nibaza ko wambere bagira kamaro rukorora inkwavu uwo muno mugambi wa president wenyene
mu rukurikirane rwo bafite ico bazi kwiganda kugwaje wahoza ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye no gicanye gakurikiye mu mwaka w'igihumbi 1993 inyuma y'imyaka 30 ishyirahamwe ACGNC Cirimoso igisata ca Canada riracarindiriye ubutungane ku bantu bose bakorewe ubwo bwicanyi yishimikije amatohoza y'ishyirahamwe impunzamakungu ONU yemeje ivyabaye ico gihe ko ari inkonyabwoko ryakorewe abatutsi Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa ACGNC Canada araremesha ababuze ababo ko impera n'imperuka bazoronka ubutungane tumukurikire
Umurundi mbanje kumuhumuriza umwe kubera yarokotse yamugaye canke bamumaze kwa biwe agatunura ndabana nkamuremesha ariko ngashara kugira ko atambura idahita nkaca ndemeje n'urya Murundi baboheye amaboko imugongo bakamugereka ko na twebwe turimo bakamugereka ko ubutegetsi bwakozwe n'abakozi igihonyabwo kuko kwisi yose na namwe biraba nta gahinda gasumbako ariko tuca tubaremesha nabonye uko ntamvura idahita hari intwaro nyinshi zari zikomeye gusumba kure niyo igizwe n'abishinyo ba Sende FDD babyawe na Fode uyakoze rya nyabwo zavuye zigasenya abantu niho ha kabiri nishimbe bagira ngo ndamuremesha ahagata ica gatatu nuko bakorewe twakorewe ishano ariko iciza cabo cavyo naho tuvuye mu kibi nuko ari icaka kibagirana kuko n'inyuma yaho batazoba bakiriho umuntu azokomeza yishuza asigaye abacu abarundi bishwe bazira ubwoko bwabo batinde batunganirizwe haba mu kwemezwa ico bapfuye bazira haba kuko harabaho n'indishi y'akababaro kuko ibyo byose biratekanye n'amategeko ariko muri uyu mwanya andamuremesha kuko iho nyabwoko ni cyangwa gikomeye bene kurikora bakuri bishoboka byo zagira ngo ntibaryeme na manaka karere ku gihugu ca Armenia abanyarmenia bishwe bakiri mu chatwagwa ariye Empire Ottoman yasubiriwe na Turikiya y'uno munsi yarafashe imyaka 75 bari kuri 15 ariko kugera muri za 80 nta bihugu byari bwubahuke kuvuga ku bemere ko habayeho nyabwoko ubu ni akaro rero barabandanije bitwarira barega biyibutsa bishuza ubu ni akaro keza yuko umuntu afata tumeze
Emmanuel Nkurunziza akaza kuba umutumire mu mpera z'ano makuru tumire amate gato duce tubandanye n'amakuru twabateguriye
Inzamba
dutandukire igisata kijanye n'amagara y'abantu aho imyidogo ari myinshi mu bakozi bita abasukontra bo mu bushikiranganje budejwe amagara y'abantu bakorera mu ntara ya Makamba bidoga bavuga ko imishahara yabo batarayinganisha n'iy'abandi banganya impamyi ya bushobozi nk'uko ubwo bushikiranganje bwabitegekanije basaba barongoye amagara y'abantu muri iyo ntara gukurikirana ico kibazo n'inkuru ya Bonfils Niyongere
Nkuko bivugwa na bamwe muri abo bakozi b'abasukontra mu ntango z'uyu mwaka ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu yategetse kwa abo bakozi bahabwa imishahara ingana n'iy'abagenzi babo b'abasustati banganya impapuro z'umutsindo arizo bita impamyabumenyi bavuga ko abarongoye intara y'ubuvuzi ya Makamba hamwe n'uturere baciye bica amatwi ivyo bakabivuga kwa ayo mafaranga bari kuba bayaronkejwe kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo ariko inama ya mbere yaberwa nico kibazo ikaba yakozwe kugenekereza rya 2024 ndamukiza uyu mwaka babandanya bavuga ko uburongo y'intara y'ubuvuzi ya Makamba aheruka kwandika ikete kuwa 27 mu kakaro uyu mwaka amenyesha abajejwe gushira mu ngiro ivyapfunzitswe n'umugwi wari washizwe kwiga ibijanye n'iyo mishahara abakozi bavuga ko ivyizwe n'uwo mugwi batavyemera kuko bidahuye n'ivyo mushikiranganje w'amagara y'abantu yategetse bamwe mu bari bibagize uwo mugwi abarongoye amavuriro hamwe n'ibitaro bikoresha abakozi akavuga ko basanze hari amavuriro adashobora kuronka ayo mafaranga ategekanywa n'ubushirangane bw'amagara y'abantu kubera bari mu bukene, ariko ivyo byamirwa kure nabo bakoze kuko muri bo harimo abakora mu bisata by'ubutunzi bazi neza ko ayo mafaranga ariho, kuko abo bakoze ngo basanzwe atari na benshi. Basaba nyabuna ubushikanganje gutegeka ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Makamba gushira mu ngiro iyo ngingo nkuko biko biragenda mu zindi ntara z'ubuvuzi z'igihugu. Uruganda rwa Hadinza mbagateka kawe ntitwashoboye kuronka muganga Gerard Haziyo arongoye intara y'ubuvuzi ya Makamba ngo agire icavuze kubyo yagirizwa nabo bakozi bakora mu gisata c'ubuvuzi.
Nayo mu makuru ajanye n'ibidukikije dukubikire mu ikambi y'impunzi y'abarundi irusenda muri Republika Iharanira Intwara Rusangi ya Kongo, aho amazu arenga 300 yabomowe n'imvura muri iyi minsi ibiri. Izo mpunzi zitangazwa n'ingene gushika ubu atabategetsi baraje kuraba ibyabaye, zikavuga ko ziri mu kangaratete. Iyi nkuru tuyibaze Olivier Gakima.
Ayo mazu yabomowe n'imvura yaguye muri iyi minsi ibiri iheze agera ku 363. Impunzi zivuga ko ziri mu kangaratete, na cyane cyane ko ayo mazu aje yiyongera ku yandi arenga 800 yari yarabomowe n'imvura yo mu rushana ruheze, akaba atari bwasa n'ugwe. Olivier Iranzi Ntumangende aserukira izo mpunzi aratubwira uko byifashe.
Nukubwo ibibazo bijyanye n'imvura imaze iminsi iri kiragwa, tuvuga yuko n'imvura ije yongera ibibazo ku bindi. Inyuma yaho ibonekeye ko umwaka uheze hari inzu y'800 twashoboye gutanga zahuye n'ibibazo by'imvura, kubomoka inzu, kuguruka n'izindi. Ibyo bikaba byaturutse ku myaka myinshi yaciye. Izo mpunzi zahabwa imfashanyo ukayifata ibyo bikoresho. Rero imvura iguye iminsi ibiri, inzu y'363 ziko ziraharugwa uno munsi, yaho bigaragara ko iyo miryango iri mu kangaratete, aho bigaragara yuko mbere imbeho indwara zituruka ku rubura rwinshi ariko mbeho nyinshi ishobora kwiyadukiza muri kambi, ndetse bikagaragara ko umugero wa malariya ubanda wiyongera ku mwanya ku mwanya. Rero twaragaje kumesha hasen ndetse na senera, ariko rero uko bimeze nuko uno munsi tuvugana bako baraza gutanga ibikoresho bidakwiye kandi bidafise nabo bifatiye, akavuga ko atanga imbaho n'imisumari mugamba bashi ntawe yatange kandi nawe nakwi nkambi yose. Aho n'umugambi wari barize mu kubijyanye no gufasha abantu abo nikora mu kubakira amazu, mugabo nazo nyene zabaranye no gusakara.
Ikibabaje kandi kitumvikana ngo nuko gushika batamutegetse araja kuraba ibyabaye mu gihe izo mpunzi zisaba imfashanyo byihuta.
Rero nicyo twabaza hasere, none inkambi ivahe ikajahe, kuko nta na kimwe tubona hasere kirafasha mu gukingira impunzi. N'ubu hasere ntakirakora kuko impunzi n'ubuzibana yadisinzika. N'ubu tuvuga ni buri kiragwa abatari bake bamaze kwegera ku biro by'ikambi barabe ko bosaba indaro, mugabo natwe n'abafite turi bashire mu gihe tuzi ko ibiro atari hano kwakira abarefije, ahubwo two tumva tubibajyana. Umva ni ikibazo cyabaye ndanse nabo wumva basene ndetse na basere kuvuga ruvura rugwa nta numwe arashika hano mu nkambi ngo arabe ibimwe bimeze, mu gihe bitwaza ko ibarabara ryapfuye, imiduga, ibitoro n'ibindi. Rero nuko bimeze gushika amasaha kuko twabona hasi irakora, nta na mavisiti irakora, abashyizwe ko yagenze kuraba abashikiwe n'ibibazo kugira kubaremesha.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe ntituraronka Didier Bangala arongoye ikambi y'impunzi ya Rusenda kugira ngo agire icyo abivuze ko ubutumwa twamwandikiye ntiyigeze abusoma. N'umwanya w'umutumire w'ano makuru.
Imbere yo gusozera ano makuru ni wa mwanya w'umutumire, akaba ari Emmanuel Nkurunziza, umunyamabanga wa AC Genocide Canada, yishura ibibazo bya mugenzi wacu Jean-Marie Ndabashinze.
Emmanuel Nkurunziza, ndabaramukije.
Mwaramutse neza.
Muca twibuka imyaka 30 irangiye habaye ubwicanyi mu Burundi, ubwicanyi bwabaheje kuganda ku mukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Ubwo bwicanyi mwishyirahamwe murongoye AC Genocide Cirimoso mubwita ihonyabwoko, mbega nibihe mufatirako kugira ngo ubwo bwicanyi mubwite ihonyabwoko?
Murakoze. Si mwishyirahamwe ryacu AC Genocide canke AC Genocide Cirimoso canke irishami ryabo ryacu rya Canada tubyite ihonyabwoko, gusa tuvuga uko biri aribyo byasanzwe, ariko byasanzwe bimeze n'ishyirahamwe mpuzamakungu. Kuko mu kajya amasezerano mpuzamakungu yo mu 1948 kurwanya no gukinga ihonyabwoko biratomora neza mu ngingo ya kabiri yuko iyo umuntu cyangwa abantu bishwe bahigwa kubera ubwoko bwabo cyangwa kubera ubukoba harimo n'amadini hanyuma bakitwa byateguye kandi bazira ko atakindi bakoze kiretse ako karanga kawo nibyo byitwa nyabwoko
bacu mu Burundi rero gituma tusubiramo ibintu ko biri no kubera igihe twebwe twarabyiboneye imbere na mbere hanyuma bwa kabiri n'abanyamahanga baraza barabitoza basanga niko byagenze ko mu 1993 umugambo sa wanyafurudi watwara icyo gihe waragomoye abayoboke bawo nukuba ko byari byarateguye kuko nta kuntu ikintu kibayo munsi cyukwishimikiza guhishwa umukuru w'igihugu igihugu cyose imihingo yose ku buryo bumwe kandi bagakoresha ibikoresho bisa bagaca birara ku batutsi bakayitwa kumwe babatemye babaturira no mu gihe kijya cyegeranye cy'ishami mpuzamakungu ni basohoye ujya mwaka 1996 baratomoye yuko bati kuba mu gihugu cyose abantu na communication n'uburyo guhanahana amakuru butari buhari bakoze kumwe bagasanga bafite ibikoresho ni kimwe mu bimenyetso by'uko icyo izo nyigisho zari zaratanze n'icyo gituma tugitanye ho nyabwoko
ku bwanyu rero mugira muti niyo ndadaya cyitwa byari kuba hari ibimenyetso biberekana ko imbere y'uko ndadaya apfa iyo ndadaya adapfa byari kuba
yego cyane reka ndabibutse kuko mu Burundi wacu hari abantu bakunda kwibwira kahise ndadaya amaze kuganda gugwa hari umushikiranganje w'iyo gutwara ibintu n'abantu yitwa Shadrack niyo nkuru yararongoye ubundi umugambo wa Tekwari bacugutse na Fudeo yavuze ngo yabwiye abanyagihugu ngo yuko ngo bashira mu ngiro umugambi wumvikanye mu kwa gatandatu yavuze ngo code de juin bamaze kubisangura bakaraba ico gihe byari bijya byabaye nibyo byari kuba muri juin yari icari categuwe cuko gikorwa hari habuze ico bahera ko gusa kuko iyo bishika ngo mu kwa gatandatu amajwi ntaboneke ku rugero bayazigako bari baronse icishimikizo kandi noneho niho narimbuze nti ni byiza ko turaba muri kahise Frode yakoze irijya bara ntiyaruvutse uwo munsi kandi afite yazananye murabona yuko yakorewe yashingiwe igitega niko nagiye habona mugabo ikomoka kuri ubu na bene kwishimira arabivuga bajya basize sinzi bantunganye bose arabyemera kandi ariko mu bitabo ubu nayo yatanguye mu 71 na rimwe kuko 72 bararigwa naho nyine bagomba guhonya abatutsi ubu yari yatanze inyigisho zisaba yuko inshigo ari menese zabo nako babitabagwa na shaka wo kwica izina mututsi ntage usubira kumenya kuga no mututsi yabo urumva rero babikoze mu 73 niko ariko umugambi ugomba guhonya abatutsi none ko waruhari kandi wahereye mu Burundi ntidushobora kuvuga Burundi tutavuze urwa no 59 prone n'inyigisho zibi bazanye mu bakoloni bagomba kutugira batwicaye ko wa mugambi wo kugabanganya uko teranya abantu kugira ngo bakomeze babarya bicaye ko divide inter urumva rero uyicana na gatatu Frode utwovuga yuko yabaye umukora cumu w'umugambi mubi wari wapanzwe kuva kera
Frode bunyene mutuma urutoki ko ariyo yacuze uwo mugambi iyo bayibajije ivuga iti kuwa 2021 twebwe ubutegetsi twari twabwatswe bari baganda kwenda dai bati twebwe rero ntidushobora kwagiza ibyo bintu kubera ntitwari tukiri ku butegetsi bati ibyo byobazwa abaganda ku mukuru w'igihugu ahamwe havuga ku iki Emmanuel Nkurunziza
urakoze neza Frode burumva yufashwe mu myongo nta kundi wovuga ico yibagira nuko icacyo nyabwoko ni cyategekanije cyangwa itegugwe na twebwe ya genocide kirimoso nabibukije yuko no mu masezerano mpuzamakungu ategekanya cyangwa sigura no kugwanya nyabwoko baravuga yuko icambere na mbere ni gutegura guhonya abantu bahura ico bari ica kabiri Frode ivuze ngo twebukura tutari ku butegetsi ngo izo ntishobora kuturaba ntishobora kubibazwa aha niho hani ngoma ntinteburira abarundi n'abanyamahanga batwumva hariyo imvugo iharawe ariko ivugwa na bene kugomba gukweza bene gukora ishano ngo ikonya bwoko ngo rikogwa ngo nabari ku butegetsi sibyo haba namba na gatonyo ndabivuga nk'uwabibonyemo nk'uwabyize nk'uwabikoze ko ubushakashatsi muri rya masezerano mpuzamakungu asigura icyari cyo ihonya bwoko n'inkene rigwanywa nta na hamwe muri bijya bintu bitanu bivuga icyari cyo ihonya bwoko havugwa uruhara rwa leta murumva rero Frode bivuga icyo kivamo mu bana bwango
ndaguciye icyo uvuga Emmanuel mu mahonya bwoko amaze kwemegwa ku isi hariho iryo bari riho ko mwabyize ritakozwe na leta ritakozwe n'abari ku butegetsi
murakoze neza aha nca mvuga nk'uwabitohoje nyine kuko ukagira uti nkomu yamaze gukogwa haraba byakozwe n'abatari kuri leta uvuze ko batari kuri leta igihe cyaga kwemeza ntibari bakiri kuri leta ariko byakozwe n'abari ku butegetsi ariko reka ndahashimikire iho nyabwoko dushaje tugwanya kandi tuzobana yatugwanya nawo zodukurikira ni icaha icaha mwarije abanyamategeko muri respect y'amategeko icaha ntikigenwa ntigidondorwa hakurikijwe ubikora icaha ni ubwoko bw'ibikorwa n'ububisha no kubyicyumviro kibi kibitegura ni element moral si auteur sukora icaha avuga ngo icaha ubusuma ngo nuko bwakozwe n'umusuma wa ya wowe utarigera wibona rimwe utoye ikintu canje kubera ndavye hirya uzobura umusuma ariho ndahaciye n'impaka kugira ngo subire nkubure abo bantu bavuga ngo kubera nahandi hose amahunyabwoko ya twa amaze kutohozwa akamenye akemerwa n'ishyamba bakugo yaba yakozwe n'abari ku butegetsi umuburundi nta kuntu ngo coboka kubitari ugenze ko niho nshiye nshimikira ndahagaruke yuko icaha nakwitwa ariho nyabwoko ntikidondorwa ntikivugwa ntigisigurwa bafatiye ku wagikoze gisigurwa bafatiye ku bwoko bw'ibikorwa byakozwe n'intego yatumye gikora niho hanciye mfatira kugira ngo nkebure negure bampe dokitike ndabwe mu Gifaransa kijya kintu baguze ngo nishira ngo ni umugambi nako ingingo yo guha ikigongo cy'agateganyo bamwe bari bahunguze kandi bazinda bakodishana baravuze ikintu ngo cito ngo amnesty provisoire hayo macho bavugiraho n'ikintu kibi cyane kitugejeje aca crime a mobile politique uko utabivuga ngo a mobile politique uhagaze ko kuberanye ne gukora ico ca zuye mu yakoze ca mugo kubera afashwe mu myungu ngo yagikoze kumvu za politique hariho umushakashatsi mu birigi mu zifite vendanger tinatandakarura none nk'umwicanyi ca umwononye niye afata kica mu ka chef de zone afashwe gacabwa ngo namwishe kubera umugore w'umutegetsi ubundi nawe yamufashe ku ngufu ngo musambanye ati naho umukobwa ca umugore wiwe kubera ari umutegetsi muzo wamugiye guhindura yuko icaca ari gisanzwe ari ica kiciye gihindura ubwoko ngo cyagiho ca politique naho rero ntogenda nta keburi ya barundi n'abandi bose batwumvira yuko ico kuvuga ngo ubutegetsi ngo abatari ku butegetsi ngo ntashobora gukoreho nyabwoko nta na hamwe biri mu mategeko mu makungu
beka mushira hamwe cyanyu murafite ibiharuro by'abaguye n'ubwo bubisha intara zo bazatsinzikaye gucumba izindi n'igihe mu matohoza mwakoze mwebwe nyine muri ase genocide
urakoze neza ibiharuro hari ibyo dufise ariko kuvugisha ukuri no kuvuga ko atari ibiharuro ntabanduka kandi ko bidahuye neza na neza kuko mpereye ku biharuro bihari dufise twahereye ko hari igitabo kigizwe n'ibyegeranyo z'amashyirahamwe 40 yari ayo mu makomune nshobora kwiyenda gatonya titre citwa Burundi genocide 93 les associations de la société civile dénoncent tutume nshobora kwiyemera ni gutyo ico gitabo cyo mu 1915 carimo ivyegeranyo zo mu ntara nka zose habuzemo rutaniyo ndibuka kwibuze harimo abantu bashika bababa 50,000 hari ni ibyakozwe ibyaha byakozwe mu kwezi kwa munyonyo gusa abo bazanye abo bareze bakivyibuka hari nabari bakiriko barahiga urumva mu kwezi kutarenze harapfuye abantu 50,000 intambara ubwicanyi bwarabandanije abahavuye bahagwa bobo amakomuni yakomeza avuga ngo ni 300 byarashize zero mvuga ibyonzi biri muri kijya cegeranyo c'intango cagiye muri ajya mashira hamwe ari nayo yakoze ayo matohoza ico njangira ko nkabamenyesha mugize muti ama intara zasindikaye nkahandi urakoze neza kuko nubwira ngo itumenye ibiharuro bikwiye hariho ibice bimwe bimwe mbaye Samanda ribati ko bitwaje umufato uri kumuntwaza n'ubunyenye hariho aho bafuse baraherengeza abatutsi intara nyinshi zo muri ikomine nyinshi zo muri Karusi no muri zijya ntara zisanzwe zizi nyene ko zabonye amahano Gitega Ngozi Kayanza Bujumbura rari hariho imiryango yafuswe kopo kopo urumva rero biragoye kuvuga ngo nabantu bangahe ico narone hakaje kuvuga nico cegeranye twahereye ko urumva ko yari ifatiro nibyo mu minsi dashikana 30 kwa abantu baza kuvuga ibyabashiki bavuga bati muri ijya minsi ibyakurikiye bashobora kuba aribo barinda kuba aribo benshi ikibabaje rero nabazimanga batagira n'uzo bavugira
Emmanuel Nkurunziza ikibazo cyanjye cya nyuma uno munsi tuvugana isaha umurundi yabuzabiwe bere nababisha akaba ababona bitegenze nyuma y'imyaka 30 ijambo umubwira ni irihe
umurundi baje kumuhumuriza umwe kubera yarokotse yamugaye canke bamumaze ko abiyiwe agatunura ndabana nkamuremesha ariko ngashira kumubwira ko atambura idahita nkaca ndemeje n'urya murundi baboheye amaboko imugongo bakamugereka ko na twebwe turimo bakamugereka ko ubutegetsi bwakozwe n'abakozi igihonyabwo kuko ku isi yose nta namwe biraba nta gahinda gasumbako ariko tuca tubaremesha nabo nyaruko nta mvura idahita hari intwaro nyinshi zari zikomeye gusumba kure niyo igizwe n'abishinyi ba CNDD-FDD babyawe na FDU yakoze irya honyabwo zavuye zigasenyuka abantu niho ha kabiri nishimiye kugira ngo ndamuremesha ahagata icagatatu nuko bakorewe twakorewe ishano ariko iciza cyabo cyabyo naho tugiye mu kibi nuko ari icyaka kitibagirano kuko n'inyuma yaho batazoba bakiriho umuntu azokomeza yishuza hasigaye abacu abarundi bishwe bazira ubwoko bwabo batinde batunganirizwe haba mu kwemezwa icyo bapfuye bazira haba kuko harabaho n'indishi y'akababaro kuko ibyo byose biratekanye n'amategeko ariko muri uyu mwanya andamuremesha kuko iho nyabwoko ni cyaje gikomeye bene kurikora bakuri bishoboka byo zagira ngo ntibaryeme n'ama ntagakaruye ku gihugu ca Armenia abanyarmenia bishwe bakiri mu chatwagwa ari Empire Ottoman basubiriwe na Turkiya yo no munsi yarafashe imyaka 75 bariko yo mirongo muri 15 ariko kugera muri za 80 nta bihugu byari bwo bawuke kuvuga ngo bemere ko habayeho nyabwo ubu na akaro rero barabandanije bitwarira barega biyibutsa bishuza ubu na akaro keza yuko umuntu atatatu mwizera
murakoze cyane mushinga nta Emmanuel inkuru nziza
nje ndabashimiye mwakoze
Nino ngaha amakuru yacu yo kuri wa gatatu igenekerezo rya 18 gitugutu agarukiye kamashimiye mwebwe mwese nka duteza biri kuri mikro mwari kumwe na jewe pya gahungu naho ubutaha